imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 1922, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Kuva mu mwaka w'2025 u Burundi ntiburagira vice presida urambye kuri uwo mwanya nka Gaston Sindimwo.
Icyatumye tushobora gukorana iyo myaka yose ni uko nagamburukiye umukuru w'igihugu, kuko nagamburukiye Abarundi, kuko nishe narahiye ibyo nemeye.
Iyo nkuru, uwo ni Gaston Sindimwo, ni vice perezida wa mbere w'igihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimo izivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo. Amakuru yacu yo kuri isaha tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Uyu munsi abashinjacyaha b'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya Amerika, Congress, baratangira umunsi wa kabiri wo gusobanura ibyaha barega perezida Donald Trump muri Sena. Ni inkuru yateguwe na Thomas Kamirinde.
Abashinjacyaha barega perezida Trump gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite za politiki no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko, Congress. Uyu munsi baribanda ku masano y'ibi byaha bamurega n'amategeko n'itegeko nshinga. Ejo ku munsi wa mbere basobanuye ingengabihe y'ibikorwa bya perezida Trump, bemeza ko bigaragaza uko yakoze ibi byaha. Umwanzuro wabo ni uko perezida Trump akora ibishoboka byose kugira ngo azatsinde amatora yo mu mpera z'uyu mwaka akoresheje uburyo bwa magendu bati yasabye amahanga kubimufashamo. Naho ku cyaha cya kabiri cyo gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko, abashinja perezida Trump babisobanura berekana ukuntu yakoresheje ububasha bw'umwanya arimo abuza abakozi bakuru ba leta gutanga inyandiko n'ubuhamya umutwe w'abadepite washakaga mu gihe wakoraga amaperereza yavuyemo ikirego perezida Trump arimo aburana muri iyi minsi imbere ya Sena. Abashinjacyaha bazakomeza gutanga ibisobanuro n'ejo kuwa gatanu, nibarangiza abanyamategeko baburanira perezida Trump nabo bazaba bafite iminsi itatu yo gutanga ingingo zabo zishinjura uwo baburanira. Nibatangira kuwa gatandatu ariko ku cyumweru bazaba baruhutse, kuko urubanza ruba buri munsi uretse ku cyumweru.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS gishimiye icyemezo cyafashwe n'igihugu cy'Ubushinwa cyo guhagarika by'agateganyo ingendo zose ziva cyangwa zijya mu mujyi wa Wuhan kubera icyorezo cy'indwara ya coronavirus mu rwego rwo kugikumira. Team Ishimwe arakomeza.
Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, Tedros Adhanom, kuri wa gatatu yavuze ko uyu mujyi wa Wuhan utuwe n'abantu bagera kuri miliyoni 11 uri mu kato, ariko akato gakwiriye mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo. Yongeyeho ko bizagabanya kuba cyakwirakwizwa. Abantu bagera kuri 500 nibo bamaze kwandura iyi ndwara, naho 17 bo imaze kubahitana. Iki cyorezo kandi kimaze no kugera mu bindi bihugu nka Thailand, Ubuyapani, Korea y'Epfo, Taiwan ndetse na Amerika. Leta y'Ubushinwa yagiriye inama abaturage bayo kwambara masiki no kwirinda kujya ahantu hari abantu benshi. Indi mijyi ibiri yo mu Bushinwa, Huanggang na Ezhou, nayo yafashe izi ngamba zo gukumira iki cyorezo. Icyegeranyo cyakozwe kuri iki cyorezo cyerekana ko umubare wabo kimaze cyahitanywe mu mwaka wa 2023 uri hejuru cyane ugereranyije n'uyu mwaka.
Barakoze Team Ishimwe na Thomas Kamilindi batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, abantu barenga 150 nibo ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu APRODH rivuga ko bishwe mu Burundi, abandi baburirwa irengero ndetse hari n'abahohotewe mu mwaka w'2019. Raporo y'iryo shyirahamwe ivuga ko abenshi muri abo ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko ngo harimo n'abandi bayoboka ubutegetsi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika.
Ishyirahamwe APRODH riharanira uburenganzira bwa muntu mu matohoza yaryo rivuga ko abantu amajana na 66 bishwe mu mwaka uheze w'ibihumbi 2019. Muri abo hatowe ibiziga bigera ku 219 mu mihingo itandukanye y'igihugu. Abandi nabo ntawamenye irengero ryabo nk'uko iyo raporo ibivuga. Abandi benshi biboneka muri ico cegeranyo ko bahohotewe ubuzima. Iryo shirahamwe uburikorera mu buhungiro gerekana ko abo babangamiwe harimwo abasirikare n'ugwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, naho benshi ari abatavuga rumwe na leta. Pierre Claver Mbonimpa atwara APRODH avuga muri iyo raporo y'impapuro 37 ko gushika mu kwezi kwa kabiri umwaka uheze hari yagihigwa abatatoye canke abatoye oya mu matora y'ibwirizwa shingiro yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2018. Guhera mu kwezi kwa gatatu umugambwe mushasha Sanel utavuga rumwe na leta urongowe na gato gwasa umaze kwemererwa APRODH rishikiriza ko uruhigi gwace ruhindukirira abanywanye b'uwo mugambwe ufatwa nk'ukomeye uniganira abanywanye n'uburi ku butegetsi. Intara zitatu zivugwamwo ko ariho hishwa abantu benshi ni Cibitoke, Bubanza na Ngozi iturukamo umukuru w'igihugu na gatogwa satwara uwo mugambwe mushasha. Yemeza ko abasirikare n'abapolisi nabo banyuruzwa canke bakicwa bazira ko boba bafitana imigenderanire n'imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya igihugu nkuko ico cegeranyo kibivuga. Gusa iyo raporo irerekana n'abantu benshi bishwe n'iyo migwi igwana mu ntara za Cibitoke na Bubanza. Ikindi APRODH ridasiga inyuma n'ibitigiri vy'umurengera vy'abafunzwe. Ryasanze mu mabohero 11 ari mu gihugu hafungiwe abantu barenga gato 211,500 kandi ayo mabohero afise ubushobozi bwo kwakira abantu 400,000. APRODH risanzwe rihanira n'agateka k'abafunzwe rivuga ko ubwo bwinshi bw'abanyororo butuma uburenganzira bwabo buhonyangwa nabo bukingiye. Naho biri uko ayandi mashirahamwe akorera mu gihugu muri ico gisata nka Falcon F rigwanye kimenyane na kamwana wa mama yamirira kure ibiri muri bene ayo maraporo. Gerard Hakizimana atwara Falcon F mu ntango z'ukwezi guheze yabwiye Ijwi rya Amerika ko uburenganzira bwa muntu bwifasha neza mu gihugu.
Twaje twiyamirize n'inguvu nyinshi ibivugwa mu aya maraporo asogwa n'amashyirahamwe atagikorera mu gihugu cy'u Burundi, amashyirahamwe atemewe n'amategeko. Turemeza ko agateka kazi na mukana turi vyabona kifashe neza mu ntara zose n'abakomine byose bigize igihugu. Nukoze ikosa mu gihugu arabihanirwa bataravye ahava bibashiriza ni binyoma. Ni muri yangende ko amaberekana ko mu gihugu hari ibazo kandi mu gihugu ataye ibazo bihari. Aya muhe ni kuvuga ko bashikiriza ibintu badafite ibyemezo bitari byo amakungu nayo amenye ko ibyo bashikirizwa n'abantu atari byo.
APRODH ryo rimenyesha ko amashirame nka yakorera mu gihugu atinya kuvugisha ukuri kuko ari mu kwaha ku butegetsi. Pierre Claver Mbonimpa aritwara avuga ko bafise ibyemezo bikwiye mbere n'amazina aho baba imyidondoro ikwiye yabishwe n'ayababuriwe irengero. Abagirizwa gukora ayo mabi APRODH rivuga ko ari bamwe mu bari mu nzego za leta nk'abasirikare, abapolisi, ugwaruka rw'imbonerakure hamwe n'inzego zo hasi zica zihutira guhamba bishwe atamatohoza banje gukogwa. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye aherutse guhakanira Ijwi rya Amerika ivyo ubwo rwego avugira rukunze kwagirizwa.
Abo bantu bavuga ivyo ngira ngo ayo makuru bafise n'aya kera cyane, ivyo musanzwe mubizi ko igipolisi kitabikora kandi ivyo sitwe turiko turabivuga gusa ngira n'ivyegeranyo vy'amashirahamwe ajejwe gucunga iby'agatakazi na muntu barabivuga yuko atavyo guhohotera abantu bigikorwa n'igipolisi cy'u Burundi.
Icyo bikoze APRODH ribona ko muri iki gihe hegereje amatora ibintu bishobora kunyuka, rigahamagarira leta gufatira ibihano ruhasha abakekwa gukora ayo mabi. Ibiri muri raporo ya APRODH nibyo bikunze no kwibonekeza mu byegeranyo by'andi mashirahamwe nkari giteka n'ayandi mpuzamakungu nk'umugwi wa ONU uri gukora amatohoza ku Burundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 Sentare mpuzamakungu mpana vya CPJ yaratanguje amatohoza nyezi na kuri bene ibyo vyaha byonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Yamara ubutegetsi bo vyamirira kure bukavuga ko amaraporo nkayo akogwa n'abansi b'igihugu kandi bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 nta vice president w'u Burundi uratinda kuri uwo mwanya nka Gaston Sindimwo. Harabemeza ko yabigeze ho yabigezeho kuko agaragara nk'ukorera ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD kurusha ishyaka rye akomokamo. Ariko bwana Sindimwo we yemeza ko ahanini icyatumye aramba kuri uwo mwanya ari uko yayobotse Perezida Pierre Nkurunziza no gukorera neza ishyaka rye akomokamo rya IPRONA. Ni mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi rya Amerika yari kuri mikoro ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Ikibanza cy'ishyaka cya mbere cy'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'2005 mugambwe CNDD-FDD wahuze ari umugwi w'inyeshyamba ziganjemo abahutu uruye ku butegetsi cyama kijamo umututsi aturutse mu mugambwe w'adasigana IPRONA ufatwa n'amasezerano ya Arusha nk'userukira inkehwa z'abatutsi. Ayo mabanga nta numwe bwa yamare mu mwanya munini nk'uwa Gaston Sindimwo uwagerageje kwa Santerance Sinunguruza yicaye mu ntebe y'ikigera cya mbere cya perezida hagati y'umwaka w'2010 n'2013. Sindi mwaki ya jamwa muhimbe 2015 bamwe banavuze ko banafise n'akabira k'abakongomani. Ariko icyo bahuriza ko nuko yakuriye mu mugambwe w'adasigana IPRONA ukiri mu mugambwe umwe rudende aho wari ufise n'abana mu mashuri y'intango bakura bigishwa karanga mutima kuwo mugambwe washinzwe n'incungu yo kwikukira umuganwa rwirwa Gasore. Harabarabira hagufi politike yo Burundi bemeza ko uwo mugabo yabaye imvukira ya mbere yo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ijejwe amabanga atakindi cyamushoboje kuyagumamwo atari kuyoboka umugambwe CNDD-FDD no kuwukorera kuruta uko abigirira umugambwe wiwe bwite. Ijwi rya Amerika rimubajije yishura atagiye umunwa ko mu byamushoboje harimo kugamburukira President Nkurunziza gusarakana ivyo ko adaserukira IPRONA.
Je ni bazaye ko ni batandukanye ibintu sinakoreye umugambwe CNDD-FDD nakoreye igihugu kuko umukuru w'igihugu ni se Barundi kandi jewe umukuru w'igihugu akaba ari umutware wanje andaba amamategeko. Ibyo nkora byose ndabikora kuko nahawe ubutegetsi nawe. Urumva rero jewe sinakoreye umugambwe CNDD-FDD nakoreye Abarundi nakoreye Uburundi. Hanyuma rero icatumye tushobora gukorana iyo myaka yose nuko nagamburukiye umukuru w'igihugu kuko nagamburukiye Abarundi kuko nico narahiye ivyo nemeye. Hari abipfuza yuko ngambariye umukuru w'igihugu cyesingize ngambariye umukuru w'igihugu kandi ivyo mpanuye byose narabikoze byose nejo akaba atakira umukuru w'igihugu ica zo mpanura cyose kuko cyenda mufata nk'umuvyeyi twakoranye kandi dukorana neza cyane rwose. Nejo akaba atari umukuru w'igihugu ampamagaye ampanura iki n'iki jewe nzokwitaba kuko ibyo ampanuye byose ni byiza kandi nabishimye. Urumva rero sinakoreye CNDD-FDD nakoreye igihugu.
Uko gukorera igihugu nubwo atabihuriza ko n'abamugwanya bwana Sindimwo yemeza ko injyane zarangwa mu mugambwe w'adasigana IPRONA arizo zatuma bamutanguriye mu mabanga bataragama.
Abo bose bakuwe ntibakuwe na CNDD-FDD bakuwe n'umugambwe wabo. Ni ukuvuga rero n'umunsi ugira ngo cegereje amacumu kishoboye kumara imyaka nuko hakomeye ubumwe mu mugambwe w'adasigana IPRONA hareka kuba akajagari mu mugambwe w'adasigana IPRONA kuko akajagari kavuka mu mugambwe w'adasigana IPRONA niko kasaba guhindura mu cegereje amacumu k'igihugu. Mu mugambwe w'adasigana IPRONA rero twarafatanye mu nda kandi turakora birashimwa. Twebwe bavuge mu kwaha canke mu mbavu canke mu mugongo nibiduce inkokora nuko tuzi ko mugambwe w'adasigana IPRONA ari mugambwe w'adasigana IPRONA CNDD-FDD arundi mugambwe. Nta mugambwe uje mu kwaha kuwundi. IPRONA ni umugambwe wamyeho, ni ukuvuga umugambwe wa kahise kandi umugambwe uriho umugambwe wa kubu kandi umugambwe wa kazoza ejo. Mba ndi ngaha aho nzoba ndi hose niko nzobivuga ko mugambwe w'adasigana IPRONA uraho. Abavuga baravuga mugabo twebwe igikuru nuko dukora twiburumba rero iyo ni nzira yo gucanisha Barundi turabizi kandi tubashimye mu rwego rw'amenyesha makuru kuko mwamye muza kutubaza tukabwira icyo twiyumvira.
Mu bihe by'amatora yimirije Gaston Sindimwo wasigura ko umugambwe wiwe witeguriye guhiganwa ufite intumbero yo kuyatsinda.
CNDD-FDD n'umugambwe ufise imigenderanire myiza n'umugambwe w'adasigana IPRONA. N'umugambwe twakoranye mugabo si ukuvuga yuko IPRONA yacihinduka CNDD-FDD. Si ukuvuga yuko CNDD-FDD yacihinduka IPRONA. CNDD-FDD irukwayo, IPRONA irukwayo. Kuko ikiriho kiyaheze, urumva umwe wese asama yiwe aja kurondera ukwiwe. CNDD-FDD irondera abanywanyi kwawe, IPRONA ikarondera abanywanyi kwawe. Ni ukuvuga rero turahurira kuri abo banywanyi. Hari ibyo usanga CNDD yantwaye abanywanyi, sinja mvuze induru, nanjye nta none ngiye ntwara abanywanyi ahandi cyangwa ahandi. Niko bimeze kuko CNDD-FDD canke n'imigambo yose mu gutsinda yakwiye abanywanyi mu mugambo wa CNDD-FDD na IPRONA. Ije IPRONA igatsa gutsinda cyangwa izokora abanywanyi mu yindi migambo. Icyo rero nk'abanyamigambwe ntitushobora kubyumva kumwe kuko nta mugambo ukorera ubundi. Nta mugambwe wubaka uwundi. Ni ukuvuga yuko umugambwe wose uriyubaka tukazuhura amatora aheze twubaka umugambwe w'adasigana IPRONA. Kugira nabivuze n'umugambwe uzokora ibishoboka byose kugira ngo inyungu z'Uburundi, inyungu z'Abarundi zubahirizwe.
Mugabo yongera ko kutaramututsinze n'ubu witeguriye gukorana n'umugambwe uzotsinda yaba CNDD-FDD canke uwundi. Eloge Wirikaneza, Ijwi rya Amerika.
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi ateganijwe tariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'ibihumbi 2020 abifuza kuziyamamariza uwo mwanya nabo baragenda bagaragara Dieudonné Nahimana n'umwe muri bo Mukanya gashize yaganiriye na mugenzi wacu Fidèle Niyongabo atangira yivuga uwari we.
Nitwa Nahimana Dieudonné nkaba benshi banzi nk'umaze umwaka irenga 2020 ngo ishyire hamwe ry'ugwaruka imeza mu ikango bitwa New Generation nkaba kandi nsanzwe ndi nawe natongoye ihuriro ry'amashyirahamwe ry'ugwaruka ryitwa Heja kandi nkaba nsanzwe ndi umwungere mu ishengero rya Vision Center.
Icyumviro cyo kuzo kwitoza mu matora yimirije mu kwezi kwa gatanu cabajemo gute?
Ni icyumviro kibaze imyaka myinshi ni icyumviro navuga cyatangwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri aho tuko turakora no guharuka twiyumvira tuti ni byiza ko dutegura urwaruka rw'imboneza rudutegerezwa kugira icyo ruterereye mu kuzana iterambere mu gihugu aho niho twatangura ibikorwa bijyanye no kwishyira n'iby'uburongozi ariko ico gihe intumbero rero ko dutegura urwaruka ruzoba indongozi ruzoba basabye ico bakoze mu zera y'igihugu naho tutari bwamenye neza ninde muri abo adashobora kuja ku rwego rw'igihugu mu gihe kwitoza mu cyano cy'umukuru w'igihugu hamwe n'abazo kwitoza mu bindi bice bitandukanye kugira ngo binjire mu zera y'igihugu ariko rero ubijanye nuko ari jewe no babera imboneza mwico muri ko kwitoza ico navuga yuko zameze nk'ibitomoye neza mu mwaka uheze naho je kugitsanze narabwemerere abari babinsabye bose yuko nwani tubikora naguma nifuza ko yo bari yundi kumwe twoshigikira kashobora kwashika ariko rero maze kubaza umutima nkaganira n'abandi bose kandi naje kugora ico kuba nimaze igihe ntegurira abandi usanga muri uyu mwaka ntacumbuza haba mu mategeko haba turavye ingene bimeze mu bijyanye no gutegura amatora y'umwaka cobuza yuko ashobora kwitoza rero mu kurangiza ibivyigwa atariko turiga ndigisha urwaruka niho nabemereye yuko ngiye kwitoza ku kibanza cy'umukuru w'igihugu nacyashikiriza rero ku mugaragaro kuwa gatandatu hehe tariki 18
mu itangazo wasohoye uravuze ko urwaruka ari bica 36% ku ijana by'abanyagihugu baba mu Burundi ubwo rwaruka ubona mu migambi we ufise no kurufasha kugira rugerageze kwinjira mu vya politike canke gukwikirana na politike
sibijanye n'ibya politike gusa nkuko musanze mubizi igikorwa ngomba gutangura ni igikorwa maze imyaka irenga 23 nkora nagitangura cyane imyaka 25 ariko mu buryo bugaragara imyaka 23 nkora kuba ngere tu imirizo gwaruka kugira ngo rugice ruterere mu iterambere ry'igihugu rero tubiravye mu gihugu mu Burundi ibijyanye n'iby'iterambere kugira bishoboke nuko abantu bafite inguvu ugwaruka baba ariko baragira ibyo baterereye mu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu atari mu migambi mito mito gusa y'amashyirahamwe atari gusa mu bintu by'imigambi mito mito bagenda barakora ubw'ibyo rero navuga ni kugira ngo habe guhimiriza urwaruka yego rwinjire mu bufata ingingo bwa mbere hoho mu nzego ariko bwa kabiri rushyira inguvu hamwe kugira ngo tuzane iterambere rinyaruka kandi rirama mu gihugu cyacu rero kubw'ibyo tuvuga ati ni iki cyotuma urwaruka kuko twe turabona uko imyaka igenda abakiri bato benshi bafise imyaka iri munsi ya 30 ntibatwemera kandi bagikunda ibijyanye bya politiki ugiye kuraba imigambwe myinshi gushika uyu munsi muri kino gihugu cacu ni imigambwe mike wasa ifise ugwaruka benshi na afite guhera kuri 35 kuduga ariko abakiri bato basanga kumengo nkirikira nezera nikiryohera cyane kuja mu bijyanye n'imigambwe tukibaza zurutse rero igihe ugwaruka goba mu myaka iri imbere rutakikurikiranira hafi bijyanye n'iby'intwaro ejo tuzoranka abahe bazokwinjira cyangwa bazobera imbonezi igihugu bituma tuvuga tutereka tuba seri intege hakiri kare abishoboye abaciye imigambwe babikora ariko ahanini abo bigenga batabumva umengo ntibiyiteguye kuja mu migambwe nabo nyine bumve ko ari uburenganzira bwabo bwo gushobora kwinjira mu bibanza byo gufata ingingo ku buzima bw'igihugu.
Muravuze ko abakiri bato batagikunda ibya politiki batabikurikirana, impamvu zoba ari izihe muri make?
Impamvu zoba ari uko ubwa mbere hoho kenshi muri politiki y'i Burundi cyane cyane na politiki muri kano karere abanyepolitike babikora nk'umwuga wabo bakunda cyane kuvuga kuri kahise, bavuga kahise byabaye imyaka 60, 70, 80. Rero ugwaruka gwarutse inyuma y'imyaka 90 cyane cyane inyuma y'imyaka 93 bumva umengo ugo rurimi ntabwo bumva kuko ntibazi ibyo byabaye muri ico gihe umureze cyane abavyeyi babo byashikiye inshuti ariko ugwaruka gw'ubu ruraba iriko biraba kuri internet kuri kuhinga ngo reka ngurukana bumenyi ugasanga bo bariko biyumvira ibijyanye n'iterambere ku buzima bwabo. Rero igituma batakiryoherwa kuja muri politike nuko iyo bagiye kuganira n'abanyepolitike bazura ibintu byabo za kera bagahuzana ibintu babwira ibyabaye by'amacakubiri by'ubwoko ibyabaye amacakubiri y'intara n'ibindi ugasanga ubwo gwaruka gwa kino gihe ntirubitahura neza bagaca barondera ariko ikindi kintu bo kwikorera coba nezeretse. Rero n'ibyaherutse kuba mwaka w'2015 ugwaruka rumwe gwaravyirutsemo kuko wasanga bumva umengo bagira baronka ico bokora canke boterera haba mu bari bashigikiye ubutegetsi haba mu bari bagwanya ubutegetsi ugasanga rero ubwo gwaruka gwarageze ahantu rubona ataco bivamo gifadite gishobora kubafasha ico baterere mu zaba byiza. Rero benshi baca bahitamo kwigira amashirahamwe gusa canke kwigira gusenga gusa canke bakaza mu bindi bikorwa ugasanga bibagiye ko ubuzima bw'igihugu baraba.
Urakoze, tuze ku mirongo ya telefone dufite Okero. Okero, uratwumva?
Hello, Voice of America.
Ego, uratwumva uri he?
Ndabumva, ndi majyaruguru ya Uganda ku boda na Sudani y'Epfo.
Ikibazo intererano?
Intererano, wenda navuga urubyiruko na n'ubutegetsi ntabwo rukwiye kuba rwajya mu bindi ariko rutareba ese ubutegetsi burabatwara he, abategetsi barabatwara he. Kubera ko tugezemo nk'urubyiruko ntabwo urubyiruko rushobora gukora ubutegetsi buri gukora nabi, urubyiruko ntirushobora gutera imbere rutari kugenda neza. Biraboneka nk'urugero muri Libya muri kureba ibyahabereye, urubyiruko rwa ubu ni isoko rigurisha abantu abagwa mu Mediterranean. Icyo ni cyo kibazo. Noneho reka dusaba urubyiruko cyangwa urwaruka, urwaruka nirwo rwanezo mbaraga zejo kandi nibo benshi ku isi. Umubare w'urwaruka urasanga ruruta abandi ibindi byiciro by'abantu abakuze muri ubwo buryo, bo bakore babone ubutegetsi buriho nibo babushyiraho, ariko nubwo aribo babushyiraho kubera nibo umubare w'imwishi w'abatuye isi ni nabo bafite uburenganzira kuba bava na bwa butegetsi butari gukora neza. Urugero hano mu Uganda, hano mu Uganda dufite abo bita ba people power, ari gusanga ari urubyiruko kenshi ugasanga ko urubyiruko inaha muri iki gihugu rufite imbaraga zo kuba rwanenga ibitagenda neza bakagaragaza ibitekerezo byabo. Reka naho mu Burundi cyangwa mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari, urubyiruko ntirugaragaze ubushake bwabwo mu kugaragara muri politike, bahindure politike, banenge nimba babona ubutegetsi butagenda neza bibe bafite imbaraga zo gukuraho bwa butegetsi bagashyiraho ubutegetsi bukwiriye buyobora abaturage aho bakwiriye kwerekeza mu cyerekezo kizima. Reka mbashimye.
Murakoze.
Murakoze.
Benjamin nawe nyine ari ku murongo wa telefone. Benjamin, uratumva?
Yego cyane, ndabumva. N'amahoro.
N'amahoro, uri he?
Yewe, ndi mu gisagara cya Bujumbura ubu.
Yego, ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyiyumvira ushikirize?
Ndafite ikibazo nagomba kubaza uwo mutumire. Ega, nyakubahwa Dieu Donné, ko twumva nk'uko mwabyanditse kandi mwabishikirije mukeneye kuyitoza mu mwaka w'2020. Twagombye kumubaze mbega ni izihe nguvu yobazanye cyangwa iyo bafise yibaze yuko dushobora gutuma adashobora gutsinda akajya imbere y'abandi umure bazaba bariko barahiganwa, na cyane cyane yuko agiye ko atazaba ari ku rubuga rwa politiki wenyine. Icyo ni icya mbere. Hanyuma icya kabiri nagomba kumubaza nti hariho imvugo ya mivugo kuva na kera ivuga ngo ugwaruka bo Burundi bw'ejo, ariko ahejo nitubigera tubona hashitse ejo nk'ugwaru kama twumva kiri Burundi bwejo kandi ejo nabaguma reje n'ubigero ushitse ejo wa muruno muzi cyo tugibaza kuti ndega ni gicyo ari karakora kugira ngo umbure n'ibyashika agasinda ayo matora bishobore kuba ugwaruka aburundi bw'uno munsi atari ubwejo hanyuma ikindi kigira gatatu ko tubona ibikorwa by'imigambwe imwe cyane amategeko y'imigambwe imwe usanga asa ugasanga nk'ubu ni nk'imigambwe 20-30 ifite ihangiro rimwe wewe yoba ajyanye iki gishasha ku mbure n'ibyidasa n'ibyo bindi abandi bahora bazi basanga yego murakoze
murakoze cyane
agomba kumubaza
yego arabishure
nibazo yuko inguvu aho zihagaze ubwa mbere ho nuko twahisemo ikintu abantu bose bavuga yuko kitoroshe cyane twari dukwiye guhitamo no kuvuga kuba uwigenga kuko abantu bategeza kuba batinze gusa mu migambwe ariko rero tugiye kuraba nko kugwaruka turavuga ariko n'abandi atarugwaruka benshi bijanye n'ingene kahise k'ibigo byacu kagiye karavyerekana usanga batakifise inguvu cyane kwinjira mu migambwe rero inguvu ihagaze yuko mu bandi majambo dusa n'abaserukira abo bandi benshi batari mu batatu bareka ariko baraca mu migambo kugira ngo bashobore gushika mu bijanye n'ivyo kurongora igihugu kubw'ivyo rero abo wasanga umengo nta jwi ribaserukira rihari usanga umengo nta numwe utarimwe aho nta byizigiro yogira kugira ngo agire icakoze mu buzima bw'igihugu rero kora ko twa turatera intege abo kandi twizera ko gushika uyu munsi aribo benshi usanga batari mu mugambwe ucankuri ariko bavuga bati turifuza natubwira ico duterereye tutarinze kwambara inyambaro y'umugambwe kanaka abo rero twibaza ko nabo ari abantu bazodonka akaryo gushikiriza ijambo ryabo biciye muri amatora canke biciye kubigenga batandukanye bashobora kwitoza muri aya matora ku kibazo kijanye n'ivyo ugwaruka navyo ngene utosura kubanda rero ubumva ko ari Burundi bwejo ego niko natubwira ngo umuntu ashobora kwitoza hari imyaka utegereza kuba ufise utokuma wiharura yuko kiri mu gwaruka bijanye n'imyaka bakunda guhagararako ariko kimwe mu vyaturanze mu buzima bwacu bwa misi yose n'ibikorwa twagiye turakora kwabaye gushira inguvu gufasha abakiri bato gutahura yuko batokwigira basinda bibazo rero hako twomarike tuharira ku ijambo rivuga ngo Burundi bwejo yandi majambo n'ivyo nuko kuri no kuvuga ngo ni Burundi bwejo kuba ko ari Burundi bwejo no kuvuga isi kuvuga ko bateza gutangura gukorera Burundi ejo no kuvuga ko batangura gukora ubu kugira ngo Burundi bwejo bubice bazoba bari no kuvuga ngo inyifato yabo uyu munsi nizotuma bamera igihugu kimera kugizo bakimeze ejo muri kazoza rero dosa gushimikira gukora imigambi yotuma abakoroherezwa abakiri bato bagifite inguvu zo kugwiza umwimbo bakinjira mu nzego canke bakamubibanza byotuma bazana umuvuduko mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu zakwa ibikorwa bizaba rikorwa bifatitse kandi byumvikana byerekana yuko gwaruka rushobagira ico ruterereye
turabasuhuje bakunzi banywanye bijwi rya Amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1-2-0-2-4-4-1-9-3-1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ni kuri ubwo butumwa bw'Ijwi rya Amerika mumbabarire ndetse n'ikiganiro Dieudonné Nahimana umukandida wigenga amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi yahaye mugenzi wacu Fidèle Niyongabo dusorejeho amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire ingenieur wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Alimasi Kalla wegeranije aya makuru waruhu yahagarariye ni Frederic Nkundikije muri studio ya gatanu Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze mugire umunsi mwiza.